Ndabahaye ikaze vuba mu mutima mwese mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu, kandi ndabifurije imigisha iva ku Mana. Reka dusome ijambo ry'umwami riri muri Petero wa mbere igice cya kabiri, duhere ku murongo wa mbere imbere ko dusenga. Petero wa mbere igice cya kabiri, duhere ku murongo wa mbere. Nuko rero mwiyambure inzigo yose n'ubugunge bwose n'uburyarya n'ishari no kuvuga abandi nabi kose. Umurongo wa kabiri, mumere nk'inzoya zivutse vuba, mwifuze amata y'umutima adafunguye, kugira ngo abakuze abashitse kugakiza. Umurongo wa gatatu, asangwa mwarayumvirije mukumva yuko umwami wacu agira neza. Nuko mumwegereye ari we buye rifise ubugingo, ryagawe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe riri n'igiciro. Umurongo wa gatanu, mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo, kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'impwemu, mugire ibango ry'ubuherezi ryera, ngo mutange ibimazi mu buryo bw'impwemu bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Umurongo wa gatandatu, kuko mu byanditswe hariho amajambo ngo raba ndashyira i Siyoni ibuye rigumya imfuruka, ryatoranijwe riri n'igiciro, kandi uyizera ntazomaramazwa. Umurongo w'indwi, nuko mwebwe abizera ni mwebwe mwagerewe icyo giciro, ariko ku abanga kwizera ngo ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumya imfuruka. Murongo munani, nibuye ritsitaza n'urutare rugwisha, kuko batsitara ku ijambo ry'Imana bataryumvira, kandi nicyo bashiriweho. Murongo w'icyenda, ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranije kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'iyabahamagaye, ikabakura mu mwiza, ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Murongo w'icumi, kera nta bantu mwarimwo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ntimwari bwagirirwe imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. Ngo cumi na rimwe, abo nkunda ndabinginga ko muri nyambukira n'ingenzi, mwirinde ibyifuzo by'umubiri birwanya ubugingo. Mugire ingeso nziza mu mahanga, kugira ngo mu byo babavuga nabi nk'inkozi z'ibibi, ibikorwa byanyu byiza babona bize bitume bahimbaza Imana ku munsi ibagendeye. Ku munsi bagendeye, turashobora kwinjira muri ino jambo mbere turaza kuyinjiramo buke buke muri make, ariko mbere yuko tubikora tubanze duhaguruke dusenge. Data twese turi mu ijuru, twasomye ijambo ryawe, ewe Mana, ryinjiye mu mitima yacu, uvugana natwe nk'uko se avugana n'abahungu n'abakobwa biwe. Nutugire abana bumvira, abana bashobora guhimbara. Nutubohore, nudukure ko ukutumvira kose. Nutugire ubwoko bw'Imana bwidegembya kandi bwiyeguriye wewe, abantu bacunguwe. Dushobore kubakwa uno munsi mu buryo bw'imwemu, kugira ngo dushobore kubonana nawe mu buryo mu mwemu. Mwami Mana yacu, nudufashe kugira ngo tugirirwe ubuntu imbere yawe kuno munsi wo kugendererwa k'ubuntu. Mwami, tubabarire ivyaha n'amakosa yacu, duciye bugufi imbere yawe, wewe Mana yera kandi y'ukuri, ufise amaso ameze nk'imbeya z'umuriro. Imbere yawe ntagishobora guhagarara kitari munsi y'amaraso, kandi kitari muri Yesu. Kitari muri Yesu Kristo. Mana yo kwizigirwa, hindira kure imwemu yose itavuye kuri wewe. Nutubohore, udukiza ibibi, kandi utwambike ubuntu n'imbabazi nk'igitsibo. Mwami, nube hagati yacu uyu munsi nk'uko wabisezeranye. Turabigusavye kuri twebwe. Si ibintu tubona ko ari ibintu bisanzwe uvuganye natwe, ariko tuba tubona ari amahirwe akomeye cyane. Mana ushobora byose, nuduhezagire muri kano kanya, uduhezagire mu kubw'ubutunzi bw'ubuntu bwawe. Yikora tugishize munsi y'uburongozi bwamwe mu wawe yera. Nuze wakire ibifitiye uburenganzira muri jewe no muri twebwe twese, kandi tuributse abakozi bawe, yabo watumye bose, n'abantu bawe bose ku isi yose. Mwami, nubahezagire, uhezagire abari mu mvuruka zine z'isi, kandi uduhezagire hano hantu, natwe uduhezagire. Nuhezagire aba bose bazokumviriza kino gikorane aho bari hose. Nubahezagire mu butunzi bw'ubuntu bwawe, mu izina rya Yesu. Amen. Twicare. Nankeka mwabonye yuko ko twahagurutse igihe batubwira ngo turirimbe ka karirimbo ngo urabereye. Nshaka kuvuga yuko nk'uko byanditswe mu byahishuriwe Yohana igice cya gatanu, bijya biremwa byo mu ijuru, abamarayika bose baguye bubamye bavuga ngo urabereye. Natwe turahaguruka ariko dufise ugutinya muri twebwe, kuko tuvuga tuti hari umwe gusa abereye akwiye gushimwa no guhimbazwa. Uno munsi turaza kuvuga ku cigwa Imana ikeneye kuduhishurira biciye muri mwe mu we yera, kandi ikaba ikeneye kutwugurura amatwi. Twahereye kuri Petero wa mbere igice cya kabiri, ngiyi imirongo mikeyi n'amajambo makeyi akora ku mutima afite icyo asigura gikomeye cyane twumvise kandi twasomye gushika ku ryungane rivuga ngo bazoshima Imana, bahimbaze Imana ku munsi bagendereye, atari ku munsi bazoba bari imbere y'intebe y'urubanza, ariko ku munsi Imana izobagendera bazohimbaza Imana. Birakwiye yuko ku mpera y'igihe cy'ubuntu kwasubira kubaho igihe cyo kugendererwa n'ubuntu bw'Imana, ubwo buntu nabwo buze bukore kuri abo bose Imana yatoranije. Amaso yabo azokuguruka kandi bazotahura ko ubuntu ari ubuntu nyene, ubuntu si ikintu umuntu aba yarafite uburenganzira, kandi batahure yuko twese dushobora kucika abizera biciye mu buntu, ku bw'ubuntu gusa. Nashaka mpere ku ijambo riri muri Zaburi 82, hanyuma nce nza mu isezerano rishasha kugira ngo turabe twese tubone uko tumeze nk'uko Imana nayo itubona, nk'uko natwe duhagaze imbere yayo ku bw'ubuntu. Kuko niba tudatahura icyo turi cyo, ntidushobora gukoreshwa n'Imana mu kwizera. Zaburi 82, umurongo wa mbere, Imana ihagaze mu ikombe ryayo icira abacamanza urubanza. Umurongo wa kabiri iti, muzogeza hehe kugoreka imanza no gutinya abanyakibi ku kigohe? Umurongo wa gatatu, mucire imanza umugoyigoyi n'imfuvi, mucire imazwa n'umurushwa imanza zigororotse. Umurongo wa kane, mutabare umugoyigoyi n'umukene, mubakure mu maboko y'abanyakibi. Umurongo wa gatanu, abo mbwiye ntacyo bazi ntacyo batahura, bagendeye mu mwiza amatanguriro y'isi yose aranyiganyiga. Umurongo wa gatandatu, nijye ubwanjye navuze nti muri Imana, mwese muri Imana muri abana b'isumba byose, ariko muzopfa nk'abantu, muzotemba nk'umwe wo mu baganwa. Umurongo w'umunani, haguruka Mana ucire isi urubanza, kuko uzogira amahanga yose ishamvu yawe. Ikindi gishinga uno munsi nuko nico ivyanditswe bitwereka, ivyanditswe bitwereka ico twe turi. Leka tusubire mu mirongo ya ibiri, no kuvuga umurongo wa mbere n'umurongo wa gatandatu. Imana ihagaze mu ikombe ryayo icira abacamanza urubanza. Bibiliya Befranc akoresha yanditse ngo Imana ntonto, atari ibigirwa mana, Imana ntonto. Ku murongo wa gatandatu naho agacyavuga ngo nijye ubwanjye navuze nti muri Imana, mwese muri abana b'isumba byose. Umurongo w'inu, ariko muzopfa nk'abantu, muzotemba nk'umwe wo mu baganwa. Hano turabona ibintu bibiri, navuze nti muri Imana. Murongo wa gatandatu, ku rundi ruhande hakavuga ngo muzopfa nk'abantu bikatuje mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana utambwiza nko bwanditswe na Yohana umurongo ugiye cyica umurongo wa 33 haravuga ngo abayuda baramwishura bati ntituguteresha amabuye kubw'igikwa cyiza ariko nuko warogose kuko wewe uri umuntu ukigira Imana.
Jesus antwortete ihnen.
Tatuna kane Yesu arabishura ati mbega ni handitswe mu vyagezwe vyanyu ngo navuze nti muri Imana. Tatuna gatanu none ko yabise Imana bamwe ijambo ry'Imana ryashitse ko kandi byanditswe ntibishobora guhinduka. Tatuna gatandatu mwebwe mubwira mute uwo data yejeje akamutuma mu isi ngo urarogose kuko navuze nti ndi umwana w'Imana. Leka dufate nk'ama ibi bikurikira umwami wacu yabwiye abayuda ati mbega icyanditswe ibyanditswe ntibyise ntihanditswe mu byagezwe byanyu ngo navuze nti muri Imana rivuga kwabo ijambo ry'Imana ryashyitse ko mbega abo bantu bari abarabaye bari abavugishwa n'Imana abo ijambo ry'Imana ryaza ko abantu baronse ijambo ry'Imana bakiri ijambo ry'Imana abantu bakiri ijambo ry'Imana maze bakagira ubuzima bw'Imana muri bo biswe abana b'Imana isumba byose imbere y'Imana. Sinzi niba tumaze kuvuga kuri bino bintu hano hantu haraheza amayinga atari make ibi bintu biranyiganyiza cyane birankora ko mwarasomye ubutumwa bwamuneza bara navuga kuri Melkisedeki kandi turatahura ibitegerezwa kuvugwa ijambo cyangwa ngo logos kwari kugaragara mu buryo bw'umubiri w'uburyo bw'impwemu kwari kugaragara mu buryo bw'uburyo bw'impwemu twebwe twari mu mana cyangwa mu byumviro byawe mu guhoraho ntitugeze tugaragara na rimwe mu mubiri w'uburyo bw'impwemu ntitugeze tugaragara mu mubiri w'uburyo bw'impwemu ariko nitwakugwa ko kino uno mubiri w'inyuma tuzohindurwa twambara umubiri wo kuzuka maze duse n'umwami nk'uko byanditswe muri Yohani wa mbere igice cya gatatu umurongo wa gatatu. Hano muri no jambo umuntu siwe yishuye ariko uhoraho wenyine niwe yishuye umwami wacu niwe yishuye bamufashe nk'aho arogose maze baramubwira bati wewe uri umuntu ni kubera iki wigira Imana kandi by'ukuri cyo kuba ari ukurogota gukabije gukomeye umuntu wo ku isi yigize Imana kuba ari ukurogota koko. Ariko umwami wacu ntibyari ibyo yigira umwami wacu yari Imana yari Emmanuel yari Imana kumwe natwe ego nibyo ntiba bobo barabujya mu biri w'inyama gusa bari gushobora kuvuga bati torakuzi turazi bene nyoko nabashikawe umaze imyaka yose imaze uri hagati yacu uturazi ubwato bw'inka wavukiyemo turakuzi wewe wigira iki yari imana kana kongera ka umuntu yari imana kongera ka umuntu kandi abantu babonye gusa ivyinyuma ntibashoboye kumenya guhishurwa kuva ku mana muri Kristo yamara hariho ikirenze ico kubona kuko umwami wacu yavyawe na mwemu kandi yari umwana w'Imana ivyo turabizi ariko ivyo ntibigarukiraho twagizwe abahungu n'abakobwa b'Imana biciye muri we kandi dutegerezwa gutahura ko twagizwe dusangiye kamere bene n'Imana abavugishwa n'Imana abo ijambo ry'Imana ryaje ko biswe imana ntoyi bashoboye gusangira kamere n'Imana ikamere y'ijambo ry'Imana rihoraho ry'Imana bacitse agace k'Imana kuko bafashe ijambo ry'Imana riba muri bo bacitse abadapfa ibyina muri bo mu bugingo bwabo bagizwe abahungu b'Imana umwami wacu aravuga ati ivyanditswe bya bivuga yuko abo ijambo ry'Imana ryashitse ko aba ni kuvuga abajyakiriye imbere yuko na Kristo agaragara ni murabe kuno muhingamo ko mumenye yuko ko abavugishwa n'Imana bakiri ijambo ry'Imana mu kwizera bari abahungu bisumba byose kandi biswe Imana imbere yuko ijambo ryambara umubiri muri Yesu Kristo umwami wacu biswe Imana kubera ko Imana ishobora byose yaba muri bo biciye mu ijambo ryayo rizima kandi ridahinduka ngo muri Imana kandi muraba abana bisumba byose ngiri ibanga rikomeye cyane kumbure umuntu ari gusubira kugenda kuraba Noa uwo ijambo ry'Uhoraho ryaje ko akamubwira ati Noa we turakuzi turazi inkuru zawe zose n'ibindi Noa turakuzi uri nk'abandi bantu bose kandi uko bimeze kose uzopfa nk'abantu bari gushaka kugenda ku Aburahamu no kubwira abandi bavugishwa n'Imana bose kubabwira bati ntiwigira ikintu gikomeye ntiwigira ukomeye ntiwibaze yuko utandukanye n'abandi bantu mu bana bagukikuje utegerezwa kurya kandi ukanywa cyo kimwe n'abandi umeze nka twebwe twese turakuzi haize igihe kinini tukuzi bakundwa urabye inyuma Enoki Noa Aburahamu Isaka Yakobo Yesaya Yeremiya Ezekiyeli Eliya Elisa n'abavugishwa n'Imana bose ubaravye inyuma bari bameze nka wewe na jewe nkabo bari bameze nkabo mu gihe cyabo kandi bari bameze nkabo mu gihe cyacu ariko biranditswe muri Yakobo 5 ngo Eliya yari umuntu nkatwe atari uwundi ntihigeze habaho abandi bantu burya abantu bakora mu buryo butandukanye ariko burya ntibatandukanye ariko abo bantu bo ntibashobora kubyerekana inyuma nk'uko bari ngo ntibashobora warabye inyuma ariko ushobora kuvuga ati wa muntu mwabagabo mwe nimugezaho ariko bajya abantu ijambo ry'imana ryaje ko ntibari babitanguye kandi bari gushobora kubihagarika uhoraho niwe yari yavuganye nabo kandi atuma muri bo habyuka ikintu kivuye ku mana mu bugingo bwabo kandi yari yamaze kubita abahungu b'imana abana b'imana mu isezerano rya kera aba n'abantu ijambo dufise uno munsi mu byanditswe byera ryaje ko iryo risoma mu byanditswe byera abo ryaje ko bari imana kubera ko bari bahaye ikaze iby'imana muri bo abantu barashobora guca bavuga bati ngo haranditswe mwo murongo nyene ngo cyangwa mukurikira ngo haranditswe ngo nabise imana ngo nabiswe ngo nabise ngo murabana bisumba byose ngo ariko mutopfa nk'abantu yego ibyo byose ni iby'ukuri bapfuye nk'abantu ariko ku munsi wo kuzuka abera mu isezerano rya kera nibyo bapfuye nk'uko abandi bantu bose bapfa ariko ku munsi wo kuzuka barazutse dusomye Matayo mirongo irindwi duhere ku murongo wa 51 igihe Kristo yapfa ku musaraba i Golgota haraje umwiza mwinshi izuba ricura umwiza haba guhinda gutigita ku isi ibitanda birasadagurika imva ziruguruka hanyuma rero haca haza irindi jambo ryiza cyane rivuga ngo imva ziruguruka imibyimba myinshi y'abera bari basinziriye irazurwa bava mu mva amaze kuzuka bashyika mu gisagara cera babonekera benshi 52:33 nibyo avugishwa n'imana bari abantu nka we na jewe ariko kubona ijambo ry'imana ryari ryaje kuri bo bakagizera kandi bakakira muri bo urubuto rw'imana ihoraho bake basangira kamere n'imana biciye mu ijambo ry'imana yacu kandi ibyo byabaye kuva mu isezerano rya kera barizeye Kristo bari bazi yuko azoza kandi ko azokwigaragaza mu mubiri w'inyama Yobu yaranabivuze aravuga ati naho umubiri wanjye wobora ndazi ko nzibonera imana yanjye kuko kandi ko ku iherezo azohagarara ku isi n'abantu b'imana bazungurutse isi yose kandi bagenda batwaye urubuto rw'imana kandi batwaye urwo rubuto rw'imana barutwariye abandi ahubwo bacitse bagize umugabane ku masezerano bari batwaye bongera barayatangaza bayabwira abandi nicyo gituma handitswe mu cyete cyandikiwe Abaheburayo ngo ntibashoboye gushika ku byasezeranywe tutari kumwe bategerezwa kurindira ko natwe dushigwa mu gitigiri kumbure mukeneye yuko ndabibasomera Abaheburayo 11 n'umurongo wa nyuma umurongo wa 40 haravuga ngo kuko Imana yatuboneye kera ikirushiriza kuba cyiza kugira ngo abo ntibatunganywe rwose tutari kumwe Abaheburayo 11:40 ndabasabye mubitahure kuri uno muhingamo abantu b'imana ijambo ry'imana ryashyitse ko biswe imana kandi bongera bitwa abana bisumba byose bari abantu bari bafise muri urubuto rw'Imana hano ku isi, kandi be basize igishinga ntaye kizima cy'ibyo bari barizeye kuvyo bari kuvyo Imana yari yababwiye. Yesu mwami wacu yari nk'intangamara kwari yari ndunduro cyangwa kwari gushitswa kw'ibyo abavugishwa n'Imana bari bavuze. Muri we ijambo ryose ryambaye umubiri, kandi twarabonye ubwiza bwiwe, ubwiza bw'umwana umwana w'ikinege yavyawe na data, yuzuye yavuye kwa data, yuzuye ubuntu n'ukuri. Kandi iyo ntibigarukira ngaho, nk'uko ijambo ryabwiwe avugishwa n'Imana ritagarutse ubusa, ariko rikaba ryararonse gushitwa kwaryo, ni nako ijambo ryose ritegerezwa gushitswa mu ishengero, kandi bikozwe n'ishengero, bikorewe mu ishengero. Uno munsi tubwirizwa gutahura yuko tukiri abantu kandi twambaye umubiri, kandi ko turindiranye igishika guhindurwa kw'imibiri yacu, kandi ko twifuza yuko biba uyu munsi cyangwa ejo. Ariko nimwibagire yuko kandi yuko ibi bintu ni ibintu bihoraho, ko twebwe turi twacitse abahungu n'abakobwa b'Imana mu kwizera kubonerwa muri Yesu Kristo umwami wacu. Umuntu aje akaza huri cyangwa akaza kundaba jewe akambwira ati umve ndakubwire, uvuga yuko uzozamugwa, kandi ko uri mu mugwi w'abatoranijwe, none we wibaza kuri giki? Baraje ku mwami wacu baramubwira bati warogose ku Mana, wewe uri umuntu buntu, umaze imyaka yose tumaze tukubona, we wigira iki? Bakundwa, turi abantu atari abantu gusa, tubayeho kandi tuzopfa nk'abandi bose, ariko ku munsi wo kuzuka itandukaniro rizoca rigaragara. Urupfu hari igice ruba rurangije, maze rero ukuzuka nako kugata gutanguza ikindi gice kigira kabiri. Abo mu isezerano rya kera bategerezwa kugaragara ku muzuko wa mbere, bazuranywe bazutse ku munsi Kristo nawe yazuka. Nicyo kimwe rero n'abantu uno munsi bahamagawe kandi bazozamugwa nk'ishengero mugeni, nka wa mugwi w'abatoranijwe, abo bazo bameze nk'umushuzo. Mu nyuma y'imyaka igihumbi hazoba ukuzuka kwa kabiri. Uno munsi umwami wacu akeneye kutwereka ko tutabwirizwa kwiraba twebwe ubwacu, ariko dutegerezwa kuraba ku Mana nzima. Imana nzima iyo yaduhaye ijambo ikarishira mu mitima yacu, si wowe cyangwa jewe twigira abahungu n'abakobwa b'Imana, ahubwo twabyawe ubwa kabiri n'urubuto ruhoraho rw'ijambo ry'Imana no kubwamwe mu Imana, kandi niho duhagaze. Abo bose ijambo ryashitse ko bari biswe Imana, kandi havuga ngo Imana iri hagati y'ishengero ryayo. Dushaka kuba Imana ihagaze mu ikombe ryayo. Dukeneye kuba ishengero ry'Imana, aho Imana nayo ishobora kuba. Kandi izera ko niba bavugishwa n'Imana, babo bari barindiriye ugushitswa kw'ijambo, nimba bo biswe Imana, maze Uhoraho akavuga ngo Imana ihagaze mu ikombe ryayo, mu ishengero ryabo, kandi icira imanza abacamanza, icira imanza abo biswe Imana, nimba abicyo gihe, nimba bari igihe bari bakoranye Imana yagaragara hagati yabo, ni kangahe twebwe turi ku iherezo ry'igihe cy'ubuntu, twebwe ni kangahe twe twabwirizwa kubona ngere twe tukabona yuko Imana izotuma habaho urunganwe rw'abantu basa na Yesu Kristo umwami wacu. Mu byakozwe n'umwigisha 17 Pawulo cyangwa reka tuvuge wanditse hajya ahantu aravuga ijambo rikomeye cyane, haranditswe hano mu byakozwe n'intumwa 17:27 haravuga ngo kugira ngo barondere Imana ngo namba kumbure bakabakavye boyibona nayo itari kure y'umuntu n'umwe muri twebwe. 18 kuko muri yo ariho tubeshejweho tugenda turi n'ubugingo nkuko na bamwe bo mu bigeneye indirimbo banyu bavuze bati ngo kuko natwe turi urubyaro rwayo. 19 nuko rero ko turi urubyaro rw'Imana ntidukwiye kwiyumvira yuko Imana isa n'izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye ibyabajwe n'ubuhinga n'ubwenge bw'abantu. Aka kajambo niko kankoze ko kavuga ngo kuko natwe turi urubyaro rw'Imana, nk'uko twebwe twese ku isi dufise ishusho ya Adamu wa mbere, ni nako twebwe twizeye dufise ukwizera kuzima muri Yesu Kristo umwana w'Imana, twararonse ubugingo budashira, kandi turi urubyaro rw'Imana, kandi dusangiye kamere n'Imana, twavyaho bwa kabiri kubw'ivyizigiro bizima biciye mu kuzuka kwa Yesu Kristo ava mu bapfuye. Jo kimwe nk'uko Imana idashobora kugereranywa n'ibyo abantu bashobora kubaza babikura cyangwa bakabikura mu zahabu cyangwa mu biti cyangwa mu mabuye cyangwa mu muringa, ibyo si Imana, ni bigirwamana. Abana b'Imana rero si bigirwamana byakozwe n'amaboko y'abana b'abantu bitagira ubugingo, bitagira ubuzima muri bo. Oya, abana b'Imana baronse cyangwa bakiri ijambo ry'Imana ishobora byose, bakabyaga ubwa kabiri kubw'ibyizigiro bizima, baciye bagirwa bazima, bazuranywe na Kristo, kuko byanditswe ngo nimba twahambanywe nawe mu rupfu rwiwe, twazuranywe nawe kugira ngo tugendane nawe mu bugingo bushasha. Turazi Kristo wari we, kandi turazi abavugishwa n'Imana icyo bari cyo, bagendera kuri nosi bafise ibirenge nk'iby'abantu bo ku isi, ariko bari batwaye ijambo ry'Imana bari barabwiwe, bari barajejwe, kandi urwo rubuto rw'Imana mu mitima yabo rwatumye bagira kameremere y'Imana, kandi bagira imico y'Imana, kandi baca bacika abaragwa b'amasezerano y'Imana. bazobiraba nk'uko nako tubiraba ariko ntibashobora gushika ku gutunganywa tutari kumwe. Ubure turashitse mu gihe cyacu, nashaka tuvuge yuko abari hano kuno muhingamo, reka tuvuge yuko mwese muzi iby'ibango ry'ubuvugishwa ry'igihe cy'iherezo, kandi turazi twese yuko ijambo ry'Imana ryaje kuvugishwa n'Imana akomeye, kandi ko uyo muntu nawe yasangiye kamere kandi akagira imico y'Imana muri we, kandi yacitse igikoresho ubushobozi burema bw'Imana n'ubushobozi bw'agakiza no gukira indwara bwashobora kugaragariramo. Ariko ivyo ntibitegerezwa gushimangirwako cyangwa ngo mufate nk'aho ibintu byose byaheze, ahubwo nimushyire wagakwabo. Hanyuma ibindi bikurikira bishya bikurikira ngo ibyo Imana yakoze iciye mu ntumwa yayo, mu mukozi wayo, kwari ukugira ngo yerekane kandi ivyo kandi zokora biciye mu bazizera ubutumwa buvuye ku Mana. Namwe bakundwa, mushobora kuvuga muti uyo muntu yari umuntu ameze gute? Ujya mugabo yari umuntu ameze nkawe na jewe, yaratwara imodoka nkuko we na jewe dutwara imodoka, yari karatwara imodoka, nanjye nkaba nicaye iburyo bwiwe nicaranye nawe, inyuma yacu hari hicaye mwendata Wood na mwendata Softman. Twari twicaye ku meza imwe, turiko turasangira twongera tunywa, umurabye mu buryo bw'umubiri nta na kimwe cyamutandukanye n'abandi. Narinjiye mu nzu yiwe, yabamwo, yari afise ahantu batekera, bafise ahantu abantu bicara muri salo. Inzu yiwe yari imeze nk'inzu z'abandi bantu bose, kandi umuravye uburyo bw'umubiri wabona umuntu atari umugabo munini ava hariya mu misozi y'i Kentucky, abantu bava hariya babita ngo ni aba hillbilly, abantu bava muri kariya gace. Iyo arahavuga ubutumwa, hagiye kuvuga ubutumwa mwemu yaje kuba ariko barumviriza, yaca avuga ngo ndarindiriye umumarayika w'Uhoraho kuko ntari kumwe nawe, ntacyo mba nshoboye, mba meze nka mwebwe mwese. Hanyuma yarigeze kuvuga ikintu kimwe, aravuga ati si jewe numa ino mpano itangura gukora, ati iyi mpano si jewe numa ikora, ariko mwebwe nimwe mutuma ino mpano itangura gukora biciye mu kwizera. Impano y'Imana ikora biciye mu kwizera kwanyu. Aha niho tugeze, murizera uno munsi yuko turi abahungu n'abakobwa b'Imana. Mwibaza yuko turi ibigirwamana byapfuye, cyane ko turi uruvyaro rw'Imana, abantu bavyaho bwa kabiri bakiriye ijambo ry'Imana ku bwa kino gihe. Twarakira ijambo ry'Imana nk'urubuto mu mitima yacu. Mwendata Branham yaravuze ati abapolisi barampagaritse, ati itara ry'iburyo ntiryaka, ati abapolisi baca barambarira bati reka tuguce, ati tugira tuguce amande kuko itara ryanjye ry'iburyo ritaka. Nimwibaze namwe, yari umuntu ibintu byose byashobora no gushikira nk'uko wowe na jewe bishobora kunshikira. Umuntu nkatwe umuntu umurabye mu buryo bw'umubiri, umurabye inyuma yari umuntu nkata, ariko imbere muri we yari umuntu w'Imana, uvugishwa n'Imana, uvugishwa w'Imana isumba byose. Umuntu yari atwaye cyangwa yari umuntu, umuntu yahishuye amabanga y'Imana, nawe yahishuriwe akongera akazezwa. Mbega ibyo birakwiye? Oya, icyo ako n'agace k'inkuru za kahise. Igice kigira kabiri nuko Imana iciye mu ijambo ryavugishijwe rigambwira agahishurwa, ryatumye habaho abantu benshi bafise kamere mere k'Imana. Reka nabaze ikibazo, ni kubera ko umwami wacu atavuze ngo ntiyavuze ngo reka atavuze ngo abaherezi mwese, abakomoka kuri Aroni mwese n'abalewi mwese, ngo abava kuri Lewi ngo ni abana b'isumba byose, kuko bankorera bari ahera hanje n'ibindi n'ibindi, kubera ko atavuze uko. Oya, ibyo ntibiraba gusa abafite ibyo bakora mu nzu y'Imana cyangwa ibyo bakora, ariko aha ni ikibazo cyo kwakira ijambo ry'Imana. Ntidupfe gukora ibintu by'Imana gusa mu buryo bugaragara inyuma, ariko dushobore kwakira ijambo ry'Imana mu mitima yacu mu izina ry'Umwami, mu izina ry'Uhoraho. Mu bikorane abavugishwa n'Imana ntibakora ibyo abaherezi bakora. Abaherezi bari bafise igikorwa bama bakora buri gihe, bakora basubiramo bijya bintu nyine kuri buri sabato, ariko uvugishwa n'Imana ntiyamakora cyo kimwe kuri buri sabato. Oya, si uko byari bimeze. Uvugishwa n'Imana wese ntiyaraba iby'uwundi muvugishwa n'Imana yakoze kugira ngo acye abisubiramo abikore uko nyine, ariko ijambo ry'Imana ryaje kubavugishwa n'Imana, kandi Umwami yavuganye nabo yabamenyesheje ijambo ryiwe, abamenyesha n'ukugomba kwiwe. Uko ni ibyo nibyo biri kubiraba muri kino gihe. Abavuga ubutumwa bose barashobora gutunganya, gutegura ibikorane byiza. Abavugabutumwa bose bafise integuro nziza cyane, kandi abantu abantu biba bikomeye cyane, ku buryo abantu no guhema bibagora ko biba bikomeye cyane. Abantu bagatuma haba ibintu bihinduka bikaba ukundi kuntu, abantu batokwibaza ko bishoboka. Ariko Imana ntiri mu bintu nk'ibyo, Imana iri mu ijambo ryayo. Nimba rero bavugishwa n'Imana, abo ijambo ry'Imana ryaje ko biswe Imana, mbega tuvuga iki uno munsi twebwe abo ijambo ry'Imana ryose ryabwiye ryaje ko muri kino gihe cy'iherezo, twebwe ryaje ko ryose muri kino gihe cy'iherezo tuvuga iki? Bakundwa, Imana yatugize ikintu kidasanzwe. Ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranijwe kuba abami n'abaherezi, muri ihanga ryera, muri ubwoko bwatoranijwe kugira ngo mube inyegu yanje. None niki mushaka? Imana yari gushobora gukora ibirenze ibyo yakoze. Imana yatumenyesheje umugambi wayo w'agakiza, kandi yatwuguruye amaso, twugurura n'imitima. Ubu rero turashobora kwizera. Reka nsozere kuko umwanya uragiye. Twashobora gusoma muri Petero wa mbere, muri Petero wa kabiri, muri Antunga Petero wa kabiri igice cya mbere, aho tubona ko twahawe amasezerano akomeye, kandi ko dusangiye kamere mere n'Imana. hano muri no nyubako haricaye bashiki bacu babiri bakuze bashaje jewe namwe ndatakupfure batubwiye ikintu kidasanzwe ikintu kimwe igihe twaho turinjira umwe muri bashiki bacu yarabonye izuka Lika ndababwire uko ivyo bintu byagenze. Mwendata kupfa yicaye hajya nabajya bashiki bacu babiri ngabajya niho bicaye. Nimba bitababangamira barashobora guhaguruka kugira ngo bemeze ko ivyo niko ndavuga rukuri. Baratinya cyane abantu babaraba baratinya cyane guhaguruka. Murakoze cyane bashiki bacu. Ngabajya bajya bashiki bacu babiri. Nimubabaze Nimwaze bajya bashiki bacu babiri. Na cyane cyane umwe muri aba bashiki bacu mubaze iby'Imana yamuhishuriye. Kandi zera n'umutima wanje wose ko jewe nk'umuntu atwaye buno butumwa buva ku Mana. Ndizera yuko tutazobwihakana buno butumwa naho byo dusaba guhasiga ubuzima nitwobwihakana twebwe dutwaye ijambo ryavugishijwe twebwe turabana b'Imana kandi turabana bo kuzuka kandi Imana si Imana y'abapfuye ni Imana y'abazima Murazi gihe yavuga ivyo ni igihe yiyereka Mose mu gisaka cya kumuriro Umwami Yesu yasuye muri ijambo mu isano yishasha aravuga ati Imana si Imana y'abapfuye ariko ni Imana y'abazima. Suko ndi hano imbere no musi imbere yanyu ariko mushiki wacu yabonye neza nandi byo mwenda Abrahamu yabonye haheze imyaka myinshi. Yabonye intambwe ya nyuma itugeza kwizuka kuzuka ko bapfuye guhinduka nizamugwa byose yarabibonye hazingimwe iyo avuga yuko iyo avyumvire ko arahinda gashitse umubiri wose bakundwa Imana iri hagati y'abantu bayo ibi nsi bintu biraba mwe ndatabara namu cyangwa ngo birabe mwe ndata Frank cyangwa birabe mwe ndata Paulo cyangwa Petero oya yamara ibi biraba abo Imana yavuganye nabo bose turashobora gutandukanya hagati y'igusisimuka abantu bashobora kuzana hagati yabo bagasisimuka hagati yabo hama tukongera tugatandukanya kandi n'ibiva ku Mana tukabitandukanya n'ibiva ku Mana ni mu nkunde nababwira ikintu kimwe mu gusozera ni muhagarare mushikamye kuvyo Imana yaduhaye kubw'ubuntu bwayo kwa gatanu ushize hariho umuntu yaje iwanje yashaka kunyumvisha yuko Imana ngo irafise intumwa igira umunani ngo mwenda atabara namwe ngo yaraje ngo hanyuma arabana n'ibindi byinshi yavuze bakundwa ngira ndabivuge imbere y'Imana kandi ngirira ubuntu aha niho ibintu byaciye bikomerera bwari ubwa mbere byaciye biyangara ibintu byaciye biyangara bwa mbere byaciye biyangara naciye mbwira uwo muntu agiheza kuvuga naciye ndamubwira sinaramurindire n'akanya gatoya naciye ndamubwira amajambo akurikira ndamubwira nti rero ni Satani ariko aravuga aciye muri wewe nka kumwe yavuga abwira Yesu asobanura ibyanditswe abicurika bicurangura none Satani kavugira muri wewe yashaka kumbarira ngo intumwa igira umunani ngo iri mu byahishwe hari igice cya mbere sanamubwira nti intumwa igira umunani acarambwira ngo byahishwe hari igice cya mbere sanamubwira nti mu byahishwe hari igice cya mbere Yesu Kristo umucunguzi wacu agendagenda hagati y'igitereko cy'amatara ibitereko cy'amatara ndwi by'izahabu sishaka yuko mu mwita intumwa igira umunani ujya n'umwami wanje reka n'umucunguzi wanje cyangwa mwite ntumugire umunani mu kuboko kwiwe kw'iburyo hari harimo inyenyeri indwi abamarayika ndwi b'amashengero abamarayika ndwi b'amashengero ndwi ibyo byaciye bikorokera muri jewe ibyo namubwiye byose cyangwa kubisubiramo ngaha ku iherezo namubwiye nti mwene data mbabarira nacyo namubwira nti ishaka ry'inzu y'imana numva ririko rirangya nta kundi nobikora nta kundi ari kubigenza murazi uko byacye bigenda yaciye ahaguruka ubwo nyine aho yari yicaye yashaka kwikubita hasi kugira ngo ansabe imbabazi nacyo namubwira nti oya ntiwirigura ansabe imbabazi nacyo namubwira nti birantera isona kubona hariho abantu nka wewe bagumye bicaye imyaka n'imyaka bumva ijambo ry'imana hanyuma bakaba bashobora kuba bakavuga ibintu nk'ibyo bakavuga bakagwa mu makosa mu binyoma nk'ibyo ujya mugabo yashaka kundira ngo itike ngo nje muri amerika mpure niyo ntumwigire umunani mana yanjye bakundwa iherezo ry'ibintu byose rigira rishike ryashyitse hari amashengero ibintu by'ishengero kuko icya gitera ko amatara kiri ko ibitereko ko ndwi hariho amarayika ndwi n'ubutumwa ndwi bwarungikiwe ibyetendwi byarungikiwe amashengero ndwi bibiri iravuga ngo mu minsi yijwi ry'umumarayika w'indwi aho rizoba riravuze inzamba n'ibanga ry'imana rizoba riheraherejwe nk'uko yabariye abasabyi bayo ubutumwa bwiza niwe wavugishwa nayo birateye isoni kubona abantu bumvise ijambo ry'imana imyaka myinshi bemera bakakira bakaronka ubutumwa buvuye ku bantu abo aribo bose abantu b'abambuzi bakabazanira ibintu byose abantu badutse ubu biyandukije baje hagati y'abantu b'imana pawulo yaravuze mu byakozwe no mu gice cya mirongo irindwi aravuga ngo hagati yanyu hazozamo abantu bazozana inyigisho zizimiza iyo ibyo bintu bivuye hanze turashobora kubihindura hanze tukabyirukana ariko iyo bihereye hagati yacu bimeze nka kanseri nk'ikimungu hanyuma bigaca bikwiragira bigaca bitangura konona bigakwiragira bitangwa konona abantu no konona ibintu bakundwa uguhishurwa kuvuye ku mana kurunga abantu uguhishurwa kuvuye ku mana kurongora abantu kuri yesu kirisito kandi yesu kirisito niwe jambo ntiturindiriye yuko hari uwundi muntu wundi aza turindiriye ukugaruka k'umwami wacu nyuma yaho yohani umubatizi azaniye ubutumwa bwiwe nta yindi ntumwa yabayeho ariko hake humvikana ijwi rivuga ngo nguyu umwagazi w'intama w'imana akuraho icyaha cy'abari mu isi yohani igice cya mirongo irindwi n'icyenda mwene data Branamu yadukanguriye kuraba yesu kirisito umwami wacu abantu bafise imitima igoretse nabo ubwabo bagoreka ibintu mbere twarageze kugeza n'aho n'amajambo yavuye mu kanwa k'umuntu tuyagoreka muramaze kubona ibyo bintu nk'ibyo ibyo ntibitahuritse nta muntu yobyemera ko byabayeho ariko imana ihabwa icyubahiro imana irafise umugwi satana ashobora gukorera ibyo ashaka akabakubita ariko mu bugingo bwabo ibwina muri bo baba bafise urubuto rw'imana urubuto rw'ijambo ry'imana rw'ijambo riva ku mana nk'uko tuzi yuko avugishwa n'imana bari bafise ijambo muri bo nk'uko natwe abakiri ijambo ryavugishijwe kandi tukongera tukumva ijambo ry'Imana n'inama zose z'Imana, inama zose z'agakiza ziva ku Mana. Twacitse abahungu n'abahungu b'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo umwami wacu. Duhagarare dushikamye, kandi ibyo bikogwa kubw'ubuntu. Imana yarungitse ubutumwa bwo kutugarura kuri rino jambo ry'Imana. Nimwibuke ijambo ry'intangamarara ngo kugira ngo bashobore guhimbaza umwami umunsi yabagendereye. Petero wa mbere igice cya kabiri umurongo wa 12. Igihe kirashitse aho benshi abantu bavuga n'abandi bakambika ibara abandi, bakavuga ibibi bitabayeho babivuga ku bandi. Nibabona ukugenda abantu bambika ibara abantu, nibabona ukuntu ubuntu bw'Imana buriko buragenderera abantu mu ihanga ry'Imana, ntibazobura guheba inzira zabo n'ukugwana n'iby'Imana kuri n'ukugwanya iby'Imana kuri muri bo. Ntibazobura guhimbaza Imana umunsi yabagendereye, umunsi yigaragaje hagati y'abantu bayo. Ndashobora kubazana mu byakizwe ni mu gihe cya gatatu umurongo wa 41, 42 na 43. Haranditswe ngo Yesu Kristo tuzakuguma mu ijuru gushika ku gihe cyo gusubira guhindura ibintu byose bisha, maze niho Imana izoshirungika ibihe by'impemburo. Kimwe kijyana n'ikindi, kandi turabona yuko turabona ingene Imana iriko irakoranya ibintu bikoraniriza hamwe. Kandi tutari tuzi heza amayinga ane uno munsi, murabona yuko ari uguhishurwa kuva ku Mana, birumvikana uno munsi. Kandi turabona intumbero y'ubukozi bwavuye ku Mana biciye mu butumwa bwavugishijwe muri kino gihe cy'iherezo. Abo bose Imana yagiriye ubuntu, abo bose bashobora kwizera, abo bose bashobora kwemera n'imitima yabo yose ibyo umwami wacu yavuze. Mwemere ko ibyo ndababwira by'ukuri, nk'uko abavugishwa n'Imana bazutse bakazuranwa na Kristo igihe n'igihe yabambwa akongera akazuka. Nibyo Pawulo yandika mu Bitesalonike ba mbere cya kane guhera ku murongo wa 13, akavuga ngo niko Imana izozana, niko Imana izobazana na Kristo, nabo Imana izobazana na Kristo izobikora. Twabambanywe nawe, twapfanye nawe, twahambanywe nawe, twazuranywe nawe, kandi twakiye twinjizwa ahantu ho mu ijuru turi kumwe nawe. Turarindiriye igihe aho ivyo bizosobora kuba, kandi ivyo bigiye gushika vuba. Haleluya! Icubahiro n'ishimwe bibe iby'Imana yacu. Bakundwa, nimba uno munsi mu buryo bw'umubiri ntashobora kubishimangira ko ndabivuga n'ijwi rirenga uku kuri kwa Bibiliya, ko muri Bibiliya ndazi neza yuko nimba ntashobora kubivuga uko byagwiriza kuvugwa, ndazi yuko mwe muyera ko aza kwandika mu mitima yanyu rino jambo ryavuzwe, arigira guhishurwa kandi arigira ibintu bizima muri mwebwe. Mwe muyeraza kubyandika mu mitima yanyu. Abavugishwa n'Imana bari abantu barapfuye, bapfuye nk'uko abandi bantu bose bapfa. Abaheburayo 11 bavuga ngo bamwe batewe amabuye, abandi baricwa, abandi bakatishwa imisumeno n'ibindi. Bapfuye nk'uko abandi bantu bose bapfa, ariko bazutse nk'abahungu b'Imana, nk'abana b'Imana. Bakundwa, tugenda kuri nosi nk'abantu, nk'abandi bantu bose. Kandi abenshi mbere baratsitaye babonye mwenda atabara n'amatahukanywe baravuga bati ngo yaza kuba umuntu w'Imana akomeye kubera iki yari gupfa apfiriye mu isanganya ry'imodoka bakundwa Imana ifise ikora ibintu ku buryo abantu batiyumvira nk'uko Imana yiyumvira irakora ibintu ku buryo ibintu byabo bayibitsitarako mbere abandi bacha bahaguruka bakavuga ngo ngo naho yari umuvugishwa n'Imana akomeye ngo yari umuntu nkatwe Imana ntirobanura abantu ku butoni ku mana habaho gusa ibikorwa bitandukanye Imana ihabantu ibikorwa bitandukanye igatuma abantu ibintu bitandukanye kandi ibyo nibituma umuntu aba umuntu akomeye cyangwa ngo abe umuto ahubwo bituma tugira ikintu tujejwe mu bwami bw'Imana ikintu gikomeye cyane tujejwe mu bwami bw'Imana bituma tugira ikintu tujejwe mu bwami bw'Imana bakundwa Imana iduhezagire twese mu butunzi bw'ubuntu bwayo mu izina rya Yesu amen.